Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Kuri uno munsi wa gatanu itariki 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2016, muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabaha ikaze.
Imvugo yokoreshwa ntiyahave hagira ubyitwaza ngo asubize inyuma Abaroni ngo asubire kwicana kubera ubwoko barimo, ahubwo nibafate bati twe dusabye yuko ukuri koje ahabona, hanyuma bayikoze bagahanwa.
Uwo ni Tassien Sibomana, umunyepolitike wo mu bwoko bw'Abatutsi, avugira umugambwe Iprona ishami rya Karoli Nditije, avuga icyo asaba abahimbaje uno munsi wo kwibuka ubwicanyi bwo mu bihumbi bo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1972. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza yandi makuru yerekeye abantu indwi baraye bishwe muri zone ya Musaga Bujumbura mu Burundi. Mutugume hafi. Mu Burundi abantu indwi harimo abana babiri barishwe mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Musaga mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Mubaganduguwe harimo umusirikare w'igihugu. Abajejwe intwaro basaba abanyagihugu gutanga makuru n'ingoga ku bajejwe intwaro n'abajejwe umutekano. Inkuru ya Eloge Burikaneza i Bujumbura mu Burundi.
Icyo gitero cyabaye nk'igihe cy'isahazi n'ijoro nk'uko byemezwa na bamwe mu bacitse ku icumu n'abari hafi yaho cyabereye. Abakigize bateye abantu bashika 10 bariko bivuna kanyota mu bunywero bicaye imbere y'inzu. Muri aka gatondo tuhashitse twasanze abakenyezi bariko baroza umukenyezi mugenzi wabo yapfanye imbanyi munda n'ikibondo ciwe c'imyaka 3 baguye muri ico gitero. Abato n'abakuze bo muri karitsiye gitaramu kahaguye ibara bari bajumaraniwe. Ubu ni umwe mu bacitse ku icumu.
Ntashe harakabari hanyuma acagira umuntu avuga ati ngo ndagusoma ituyoka. Iza tekana gusoma ituyoka nsoma irya mbere niho twatse tubona amasasa ari karaka. Kubaba ntiho sinarabye sinavuga ngo ndafise ubushobozi bwo kuraba kubona umuntu ari karakurasa muri kumwe.
Bamaze kuturasa aho nyene jewe mu nyuma nacengeye mu biziga. Yabi mu biziga arashariza iya mbere yahera hanyuma yongera ashiramo iyindi abandanya asubizamo aturasa. Hanyuma jewe kubera nanjye ndyamye mu biziga niho nabona mu nyuma aramurika arabora abako hari umuntu yoba yasigaye arabura ko no guhema ntwahema sinahema jewe nu hariho n'ubundi umwe yari yasigaye nyene niho yinjira mu nzu ameze nk'uwinjira mu nzu nashye mvumbuka ndiruka bacyandira grenade hanyuma nimaze kubona grenade rero yankomerekeje ngaha kumaje ku mugongo ngaha mu bitugu none urumva yo mbanjaye kwa muganga.
Umukuru wa karitsiye gitaramuka yemeza ko abantu indwi aribo bahitanywe n'icyo gitero. Muri bo harimo babiri baguye kwa muganga kuri uyu wa gatanu. Alexis Ntimpirangeza.
Ubwo nyene haciye hapfa abantu batanu. Muri batanu harimo umusirikare Premier Jean Major n'umwana w'imyaka 3. Hacakomereka batatu bace banyanyira gasaba bajana kwa muganga. Mugamba kuri dufise twumva ko babiri bo baba bapfuye. Umukobwa umwe n'undi mwana muto yafise nk'imyaka 6.
Kushika ubu ntimuramenye abantu baje bava canke nta kintu na kimwe muramenye.
Turabimenya ko baje biyobanije bafise ibyo bikoti birebire bigera ku maguru banyegije yo nizo nkoho bakoresheje.
Abajejwe intwaro bavuga ko atambo za politike zinyegaje nyuma y'ubwo bwicanyi.
Cye nibaza ko bakoze nk'abicanyi bica abantu gusa kubera ntibigeze bivuga kuko bace bataranaga grenade kuri position y'abasoderi hagufi bikundoga abasirikare ntibaze gutabara abandi bariko barakizura muri quartier amajepfo. Oya nta n'umugambwe basangiye keretse uwo musirikare n'abandi nta mugambwe bazize.
Ikindi gitero cyaheruka gutwara abantu benshi ni cyabaye ku munsi wa mbere w'indwi gihitana General de Brigade Atanase Kararuza. Umukenyezi wiwe n'umwe mu bamucungerera ubuzima n'ikibondo ciwe citavye Imana mu bitaro kuri uyu wa kane. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika yemeza ko abantu bane ari bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Valentin Bagorikunda.
Bane mu bikekwa kuba baragandaguye General de Brigade Kararuza Atanase nabo bari kumwe uno munsi barengutse imbere y'umushikiriza manza kugira amatohoza abandanye. Abo barengutse ni Caporal Chef Niko Yagize Prosper, Caporal Chef Habonimana Leonidas, Caporal Chef Gateretse Roger, Caporal Chef Nduwimana Viateur. Tukaba twashaka kandi kumenyesha ko amatohoza kuri iyo dosiye abandanya kugira abagize uruhara bose bazofatwe bashingezwe imbere y'ubutungane.
Mu itangazo yasomye umushikiriza manza kizigenza ntiyavuze uruhara rwabo basirikare mu gitero cyahitanye General Kararuza nabo bari kumwe. Uko ari bane aba basirikare bari bacunze urugo rw'intwazangabo yo ku rwego rwa generale iherutse kuja mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu. imiryango yabo imenyesha ko nabo nyene bahaswe kugwa mu mutego mu gihe bari bavuye mu ikambi bakoreramwo baje kwimura ibintu basize ku rugo rw'iyo ntwaza ngabo rusanzwe ruri hafi yahabereye igitero. Umushikiriza amanza kizigenza wa Republika atishuye ku bibazo vy'amenyesha makuru ahejeje gusoma itangazo yanashikirije aho amatohoza ageze ku bundi bwicanyi bwahitanye abagize inzego z'umutekano kuva mu mwaka uheze.
Kwigandagurwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana hamaze gufatwa abikekwa umunani kubagize ubwicanyi bahunze nabo bariko bararondegwa n'inzego z'ubutungane. Ku vyerekeye igandagurwa rya Colonel Bikomaguja amatohoza aracabandanya kubashatse kugandagura General Prime niyo ngabo batanu mu bikekwa kuba baragize uruhara barafashwe kubwicanyi bwakorewe Lieutenant Colonel Ikurakure Darius uwagirizwa ico caha akaba ari Caporal Ndayishimiye Longe ubu ariko ararondegwa n'ubutungane. Vyerekeye igandagurwa rya Major Muhimundu Didier dossier yaruguruwe kandi n'amatohoza ariko arabandanya. Kuvyerekeye igandagurwa rya Capitaine Mugabo n'uwundi Eli dossier yaruguruwe kandi amatohoza ariko arabandanya. Kuvyerekeye igandagurwa rya Colonel Buzubona Emmanuel dossier yaruguruwe amatohoza ariko arabandanya.
Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze habaye igitero cahitanye General Adolphe Nshimirimana yahoze atwara iperereza. Nta rubanza na rumwe rurumvirizwa mu butungane rwabagirizwa ubwicanyi burobanura bwahitanye intwaza ngabo. Bamwe mu bahagaritswe bavuga ko ari inzira karengane basaba umugwi w'igihugu wigenguje ari wagateka kazi na muntu CNDH kubaronsa abashingwa manza babafasha mu vy'amategeko kuko ngo hari ivyo badashobora kwisigura ko badafise ababunganira. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge Burikaneza kuri iyo nkuru. Kuri uno munsi wa gatanu igerekerezo rya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2016 Abarundi bo mu bwoko bw'abahutu n'abaganwa bibutse ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 ubwicanyi bwahitanye Abarundi benshi harimwo n'umwami Ntare wa gatanu yigeze gutwara Uburundi. Inkuru ya Evariste Nzikobanya.
Dushaka ukuri n'ubutungane byo soko ry'amahoro. Ivyo nivyo Abarundi bahurikiye mu runani rw'abamwe mu Barundi b'ubwoko bw'abahutu bavuga ko bacitse ku icumu bakahaburira abantu mu gwimo bwo mu gihe mu 1972. Ivyo babishikirije kuri uno wa gatanu igenekerwa rya 29 ukwezi kwa kane aho Abarundi bibuka imyaka 44 iheze habaye ubwicanyi bamwe bitiho nyabwoko. Urunani rw'abacitse ku icumu n'ababuze babo mu gwimo bwo mu gihe mu 1972 batunganije rugendo mu gisagara ca Bujumbura. Ku vyandiko bari bafise nta kindi basaba atari ukuri n'ubutungane ku vyabaye. Bongera bashira n'urugori rw'amashurwe aho bavuga ko hahambwe mu kivunga Abarundi bo mu bwoko bw'abahutu ku buterere muri komine Ntahangwa. Federico Nzeyimana atwara mu makungu urunani rw'abashitse ku icumu n'ababuze ababo. Asaba ko Leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose hakemezwa ko mu gihe mu 1972 habaye ihunyabwoko ryagiriwe abahutu mu Burundi.
Twebwe dusaba Leta ya nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ko yoshigikira inama nshinga mateka kugira ngo bemeze ko abantu bishwe mu 1972 bose barenga 500,000 bakicwa mu buryo bw'ihonyabwoko, kuko murabaza nta numwe azokubwira ico kindi kintu co bacisha abo bantu bose bangana gutyo. Ndetse ico arico gituma tuvyemanga kuko ababica tunavuze ni bitatu bivuga ihonyabwoko. Kimwe nuko ugomba kubica panga panga. Abantu mu kwicwa bari babaza amazina kuko waza kubatora yaza afise list.
Abandi bahimbaje imyaka 44 habaye ubwicanyi mu Burundi nabo mu bwoko bw'abaganwa bahurikiye mu mugambwe PMP bibuka imyaka 44 umwami Karoli Ndizeye yahora aramutswe ku Burundi agandaguwe. Bababazwa n'ingena tabutungane bwabaye kuri Ntare wa gatanu. Ambassadeur Guillaume Ruzovio arongoye umugambwe w'abaganwa PMP.
Tugasaba rero Leta yuko yufasha Abarundi kugira ngo hamenyekane icatumwe yicwa, hanyuma hamenyekane aho bamutaye kuko baramutaye niho bamuhambye n'iteka. Hanyuma ica gatatu tushobore kumenya ingene byagenze n'ababigize, hanyuma dushobore kumuhamba n'iteka rimukwiye. Urabona noneho nk'ubu hamaze gushikaho mukwiye ukumenya ukuri n'ukunyanisha Abarundi. Severe ico nibaze ko ari igikorwa cayo
aho mu mugambwe w'abadasigana iprona wari ku butegetsi igihe bwo bwicanyi bwaba ntibatahura ingene hari abahimbaje no munsi ibitahora biba. Tasiano Sibomana n'umututsi avugira umugambwe iprona ishami rya Karoli Nditije. asaba ko abahimbaje uno munsi batawitirira ubwoko kuko byoza bisubiza inyuma Burundi n'Abarundi.
Uwo munsi mukuru ko kwibuka muri ubu buryo babigize no munsi ntivyari bwigire bigikwa. Umuntu yo kwibaza mbe bitumwe niki? Hahindutse iki uwo munsi? Ntaco bacinyegeje inyuma y'iyo ntumbero. Aha niho abantu bagirira ubwoba. Nahandi ari kwibuka uwawe yapfuye ni ibintu bisanzwe cyane. Twebwe rero tuvuga tuti imvugo yokoreshwa ntiyahave hagira ubyitwaza ngo asubize inyuma Abarundi ngo basubire kwicana kubera ubwoko barimo. Ahubwo nibafate bati twe dusavye yuko kuri koje ahabona, hanyuma bayikoze bagahanwa. Aho nico navuze amasezerano ya Arusha bamwe bagomba kuyahamba, ntibahave bashira imbere ikandi bagomba guhamba amasezerano ya Arusha yari yaciye inzira bati dushireho umugwi wo gutohoza ukuri ku vyabaye mu Burundi, hanyuma tukumenye duheze dukoresha ubutungane buhana bacanke bari uwari we wese. Iyo niyo nzira, niyo mvugo twari dukwiye gushingira koko, niyo yonyine ishika.
Mwamenya ko no kuri uyu wa gatandatu buca hibukwa imyaka 19 iheze abanyeshuri 44 bo ku iseminari y'Ibuta turi mu ntara ya Bururi bishwe n'abitwaje ibigwanisho bo mu mahari SNDD wagwanya leta y'ico gihe I Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza hamagarira abakenyezi kuvyara ku rugero kandi abo bashoboye kurera, yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abakenyezi bo mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa gatanu mwisekeza arimwo cyo kuganira n'abakenyezi mu gihugu cyose kubijanye n'amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Denise Nkurunziza amenyesha ko igwirana ry'abantu mu Burundi rishobora gutera umutekano muke gusumba n'ivya politike. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinza.
Itegeko riha uburenganzira abakenyezi gutorana ritaraboneka mu Burundi ni imwe mu ntambamye z'iterambere ry'umukenyezi. Rea Ndacayisaba aserukira ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Kirundo yabishikirije mu ijambo cyo kwakira Denise Nkurunziza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, mu mubonano yariko agiranira n'abakenyezi bo mu ntara ya Kirundo kuri uwa gatanu.
Kubera benshi arabarimyi atahuzi buhambaye bafise ntangurane bashobora kwaka, murabizi ko atavye bafise bagwatirika. Ese ya tegeko ryo gutorana ryotera imbere kugira umukenyezi agira ivyo agaba ashobora nyene kugwatiriza nk'abasaza bacu.
Denise Nkurunziza amaze guha inyigisho abakenyezi kuvyo bafasha kugira ngo bubake ingo zabo neza, yahavuye agaruka ku kibazo cyo kuvyara ku rugero kubwibabona ko cyo kwitwararikwa mu miryango gusumba ico gutorana.
Ndabasabye cyo kuvyara ku rugero tucitwararike, twitwihutire kujya gutorana mwa bakenyezi. Si ico dukwiye gushira imbere, dushira imbere kuvyara abo tuzoshobora kurera, abo tuzoronka aho tubashira, abo tuzoshobora kwigisha mu mashure bagire diplome bagire itongo ryabo. Ibyo kubyara ku rugero tubigira umwitwarariko, naye handi ho tutabyitwararika tutabishize ku mutima ejo n'ukuri tuzosanga byateye umutekano muke gusumba amacakubiri, bitera umutekano muke gusumba ibitwumva ibinabiriya nabiriya by'imigambwe n'ibindi.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza asaba abakenyezi kuba inkingi z'amahoro n'umutekano mu gutanga indero ku bana babo.
Umutekano w'igihugu urabaraba, urabaraba kandi umutekano hera mu ngo. Kuko abicanyi bava mu ngo zacu naye abahungu bacu emwe bajya batera amagranate baza batari abahungu babyagwa n'abatwebwe abakenyezi bava mu miryango. Duteramira amahoro, duteramira umutekano bihereye mu nzu, kandi burya duhayindira abana kuva hasi. Hari ibintu tuzosanga tubakingiye badashobora kujamo, hari ibintu abantu badashobora kubahenda cyangwa ngo babahendeshe twarabahayindira kuva hasi.
Ikindi abakenyezi basabwa kwitwararika mu kurinda ingo zabo no kwirinda umugera wa sida no guhimirizanya kwivuza indwara yo mu kigo, izo ndwara zigashobora gutuma n'ingo zisambuka.
Twirinde ikiza ruhonya nganda sida, tucirinde, tukirinde n'abana bacu tubiganire ko tubibabwire, tubyirinde biciye muri ubu busambanyi, tubyirinde biciye muri bya bindi bitobora uruhu, tubyirinde. Kindi nacho shimpanuro kandi nacho nyene cyo kwibukanya nibijanye n'indwara yo mu kigo. Indwara yo mu kigo iriho, gusa icyo ndabibutsa nuko ubu bayivura, yarisha abantu mu bihe birenganye abakenyezi barapfurupfurubi ni ingwara nyene mbi igumiza abantu mu kigo uyigwaye bikwega ingorane mu muryango kuko hariho abagabo badashobora kwihangana imyaka yose acaje kurondera no gutagwa iyo acaje kurondera gutagwa iyo ngwara
abakenyezi basavye umutambukanye w'umukuru w'igihugu gushiraho ibihano ruhasha kubashurashutsa abanyeshuri babigeme
twosaba rero yuko kobaho ibihano ibihano kuri abo bantu bahushagiza izo baragiye abo bari mu bateri ndabana abo ba administrative bateri ndabana nabo bandi usanga nabadandaza mu mabutike cyangwa bagenda n'amamoto bahabwa ibihano by'akarorero kugira nabandi babonere akarorero koko kuko ngo kudahana imbwa bibizo miseka abagejeje aho murakoze
abakenyezi kandi basavye ko amategeko agenga ingo n'imiryango yohinyanyugwa
kuki igihugu kizikigwariye byo kujya kubyara hanze guharika hanyuma uwo mwana bakamwemera yuko aza kugabura muri ubwo rugo ntimwumva yuko umukenyezi w'isezerano abahohotewe none twe ntimwumva yuko iryo tegeko burisubiramwo bakarisobanura neza kugira uwo mwana atavutse muri uwo muryango avutse hanze ataza kugabura muri uwo muryango murakoze
ivyo bibazo vyabo bakenyezi umutambukanye w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yabishiye abishira mu minwe y'abashinga amateka bari bitavye iryo koraniro kugira bazobishire mu mategeko bategekanya kuzokwiga mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
turagushimiye cyane Jean Bosco Ndarurinze Itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane buri mwaka abarundi bibuka ubwicanyi bwakorewe umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu uzwi kuri Karoli Ndizeye haciye imyaka 44 uwo mwami yishwe bunyamaswa umwami ntare wa gatanu yiciwe mu ntara ya Gitega urupfu rwiwe rwakurikiranye n'izindi mpfu zagumye zikurikirana zihetana abarundi benshi imiryango yabo ibabazwa nuko kugeza ubu nta butungane burakogwa kuri urwo rupfu rw'uwo mwami ivyo ababikurikiranira hafi ba bemeza ko ari wa muco kudahana umutumire mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze mu kiganiro mugenzi wacu Edigwe Meteramije umutumire yari Idelfonse Mugema umuganwa akaba ari n'umujanama w'abaganwa bo mu Burundi atangura avuga uko umwami ntare wa gatanu yari yakuwe ubwa mbere muri 1966 tumutega amatwi
bamukuye yatumiwe na Mobutu yahoze yahora umukuru w'igihugu cha Congo hanyuma bamubahengera agiye muri iyo muri ubwo butumire baca baramukura acara arahunga aja kuba mu Budagi umva rero muri ico gihe kuva 1966 itariki 2008 mu nyonyo 1966 yari yakuwe agira ubuzima busanzwe nk'umuntu asanzwe gushika 2022 bamuhenda kugira aze mu Burundi ariko ivyo rero bashaka nivyo biteye ingorane gushika no munsi mu Burundi ikintu catumye bakura intwaro yari yemewe n'abarundi intwaro yari yemewe n'umuntu wari wese kuko nta murundi yagiye mu ibarabara kugarariza ngo twegwe tuyamirije umwami ivyo bintu ntivyigeze biba niyo tariki ya 28 mu nyonyo 66 uyo micombero igihe yashinga Repubulika yavuze ngo ni revolution revolution nisho babwira abantu batanu abasirikare batanu bakuye intwaro ngo bace babyita revolution revolution ni ibintu bikozwe n'abanyagihugu ni ibintu abanyagihugu bavuga ati ibi bintu tushaka ko bihinduka turabyanze uko siko byagenze kandi na kare iyo bibuko iyo tariki ya 28 mu nyonyo 66 igihe bashinga Repubulika yari kuba itariki ntibagigwa mu Barundi mugabo uno munsi iyo tariki sinzi ko hari icyiza yazaniye Abarundi cyangwa hari ikibi yazaniye Abarundi ibyo Abarundi nibo byimenyera ariko mu byo tubona dukurikira turabona neza yuko atakarusho na gato ahubwo twibaza ko byazanye maganya na marira mu Barundi
Bwana Ildefonse Rugema wagarutse ku kibazo cy'uko hasa nkaho hari umuco wo kudahana wahawe intebe mu gihugu cy'u Burundi uko ubwicanyi bugenda busimburana nta butabera bubaho icyo ushaka kuvuga ni iki
Yego me ibyo twovuga ngaha twofatira nko ku bintu bitatu canke bine ibintu byabaye kuva intwaro y'ubwami havuye kuva umwami wa nyuma agandaguwe twovuga nk'ikintu mu Burundi kibangamiye amahoro cyane cyane n'abantu bijyanye n'uwashaka n'ubumenyi ni ikintu cyo kutavuga akahise uko kari icyo ni cyambere icya kabiri n'ukumenya iyo soko y'ubwicanyi iyo ubwicanyi bwatanguye ni kubera iki abarundi bagomba bicana gushika uno munsi ni kubera iki ikindi cya gatatu nuko kudahana hari igihe umuntu yibaza ati abantu babananya bicana kubera ataguhana kuriho ico cyo kudahana naco ni cya gatatu hanyuma ikindi naco ibi bigaca bituma abarundi aho gutuma tuba umwe tuba abavukanye by'ukuri tuguma ahubwo dutandukana kubera ingorane zigenda ziraba aha rero tukabona yuko tutabona neza kazoza ku Burundi nk'uno munsi murumva twibego twibutse uwo mwami tutazi ico yazize turazi ko no mu bindi bihugu nibyo abami barishwe bataco bazira ibyo niko byagenze ariko nuko nabivuze iyo umwami cyangwa intwaro y'ubwami kuwe kubera ari revolution y'abanyagihugu bakavuga ati iyi intwaro turayirushe turayi n'umwami washaka nibamwice cyangwa bigende gute mugabo mu Burundi siko byagenze aha rero aho kugira ibyo bintu byo gukura intwaro y'ubwami no kwica umwami nta karusho na gato byazaniye abarundi ababikoze ntacu byunguye na gato aha rero murabona igituma mvuga nti kudahana ni ikintu kibangamiye amahoro mu Burundi kandi tutabona neza kazoza murabona umwami ntare wa gatanu yarishwe bunyamaswa jewe naragize n'amahirwe yo kuganira n'umuvyeyi w'umwami kazi barampaye yarababaye cyane kandi ibyo novuga yuko ari nk'ababyeyi bandi babuze mu 1992 ni nk'ababyeyi bandi bariko barabura ubu n'abandi bamye babura ariko hari igihe ubura umuntu ukamuronka ukigaragurira icyo kiziga cy'uyu wawe ukamuhamba n'iteka ibyo birashobora gutuma ugira amahoro gatoya ariko rero nk'uyu mwamikazi barampaye yarayivugira we nyine ati jewe icompa twagize kumutumira twagize iyo anniversaire nyene y'ukwibuka umuhungu w'umwami ntare wa gatanu hari mu 2002 kintu yamavuga yavuga ati jewe ico nkatora naho bamuhambye aho bamutaye nkamwihambira jewe nyene biciye mu muryango kuko urumva iby'abatwara urumva bisa n'ukumenga ntavyo bari banezwe murumva yarishwe aratabwa ntituratora iyo bamutaye kandi nta kintu c'intwaro zakurikiye zagize kugira turetse data no guhana abo barakoze ico caha mugabo kugira batore aho bamuhambye kugira ahambane miteka kuko nawe nyene yari umukuru w'igihugu nk'abandi
turi kumwe na David mwiriwe
mwiriwe neza
ikibazo cyawe
kibazo cyane ni iki n'abadashobora dushaka dutatu
mu magambo make cyane
ego icyambere uwo muhari ni cyo giye gukora kugira bashobore guhana abantu bishe umwami ntare aka kabiri nako ndetse ni kuki Petero Nkurunziza wewe ari karahana abandi baheretse ubutegetsi bwiyo bashatse kubuhirika ariko ntacemure icyo kibazo cy'ubwa mbere bashatse guhereka ubutegetsi bwa mbere kandi nako kanyuma ngiye kurangirizaho na mbese ni umwe mutazabona mu Burundi bagiye gutora cyangwa ntibagoshaka kugira mu Burundi ikibazo gishemuke neza kabisa habone kinyinshi yuko abantu bose bakora ikosa bagende guhanwa nta mu Burundi babona amahoro uyu munsi mu Burundi buze amahoro kubera nta gihano gihari abantu bakora amakosa bagumuko ntacyo bitwaye kandi basanga benshi bakora nayo makosa nabo ku butegetsi gusa ariko icyo kintu rero bari bakwiye nacyo kugitorera umuti kugira ubundi bw'amahoro abarundi abahunze batahuke baze bubake igihugu cyabo urakoze
David reka dufate Inosa kuri telefoni Inosa mwiriwe neza
mwiriwe
uri he Inosa
yende muri Canada ikibazo cyane nashaka kumubaza n'uwo muhari uremewe mu Burundi hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri avuka mu miryango yabo bato hanyuma ikindi ariko arakora iki kugira ngo abanyagihugu bamenye icyubwo bwami bwa Mali mu Burundi kubera ibyo numva kera bavuga numva ubwami kese bavuga nabi yuko ngo nk'umwami agira ahaguruke ngo baca bazana nk'urugabo runiniya ngo hanyuma ngo akaruhagurukira ko ngo agacumita mwicumu ngo kugira ahaguruke sinzi rero nk'ubu uno munsi none boshyiraho umwami bobandaniye migenzi umwami yakoresha cyanke bohindura amategeko uko umwami yakora ibyo nibyo bibazo byanze nanifise
egome ndumva habaje ibibazo abantu babiri uwa mbere yabajije ibintu icyo uwo muhari wokora kugira ufashe werekane ko ari uko abantu bakoze ubwicanyi bo hano harimo ubwicanyi bw'umwami Ntare wa gatanu nk'uko nabibabwiye aha ntitwoja ngaha naho umwami yagandaguwe ntitwofatirako cyane kuri urwo rupfu rw'umwami aha ikintu twofatirako cyane ni ikintu cyo kwica umuntu uwo ari we wese kuko abo umwami abo umunyagihugu muto nta n'umwe akwiriye kwicwa nta n'umwe abantu barangana imbere y'Imana mwamvumva aha rero icyo yarabajije umuhari wokora iki twebwe ntacyo dushobora gukora muri iki gihe mugabo ikintu novuga ngaha nuko intwaro zose zagiye zakurikiye ku ntwaro y'ubwami itembagajwe hagiye hari ingorane z'ubwicanyi ubwo bwicanyi bukaba ntihagire uguhana abantu mu Burundi twagenda dufukafuka tukaraba ingorane zigezweho akaba ariho umenga nizo twohana mugabo izaheze ngo tuzibagire urumva rero haca haza cha cyifuzo cy'abarundi cyo kuvuga ngo reka tubagire uramurazi ko bashinze urwego gukugirirana ikigongwe ngo kuvuga n'ukuri no kugirirana ikigongwe ubwo rwego simbona neza ingene rushobora gukora ubu kandi ubwo bwicanyi bukibandanya kandi abantu bacangazwa urabona uhanze igihugu hari abantu barenga 200,000 abantu buzuye amabohero hari iki ibyo bintu turabona yuko bidashoboka muri iki gihe ababi abo bikoze barafise ibyo ngira bishobora kuba bibagira nabo murumva rero uko kudahana kuracariho aricyo gituma tuvuga tuti harakwiye kuza guhinduka intwaro iyo ntwaro y'ubwami gituma tuyifatira ko nuko muramba bari akuru yarabajije ibibazo bwa nyuma yafatiye ku ntwaro za kera cyane z'ubwami ariko intwaro z'ubwami mu Burundi zari zatanguye kuba intwaro zubaha ubuzima bwa kimwe muntu
yanakubaje niba ukomoka mu muryango w'ubwami
yego mene nkomoka mu muryango w'ubwami nibyo ariko ibyo ntacyo byohindura kinini kuri uwo muhari wacu kuko uyu muhari wacu urimo abatakomoka ku muryango w'ubwami ibyo rero ndabyemeye nibyo ariko mbananije nishura ku bindi bibazo yavuze ngo kudeta inkuru nziza ahana bamwe biki ibyo jewe n'ukuri sino bijamo cyane ariko icyo tuzi cyo nuko mu Burundi haba hariho impamvu zidafatitse zituma abantu bicana urumva naho twera kuri ibi by'ubwoko bujye abarundi turi bamwe tuvuga ururimi rumwe dusangiye imico dusangiye akaranga nta kintu cyo kuvuga ubwoko cyari gikwiye kuba kandi kira murazi iwacu mu Burundi bavuga yuko aho kubami bashira imbere imiryango mugabo ntibashira imbere ibyo bintu by'ubwoko ibyo bintu byazanywe na byagiye gushyirwa imbere cyane n'abazungu baza badupima amazuru badupima uburebure badupima ibiki izo bintu nta byari biriho mugabo rero nitureke na kuguma tuvuga data ngo byazanywe n'abazungu ko tuzi ko byazanywe n'abazungu twashobora kubikosora ariko rero aho niho hari ikibazo umenga hari ikintu gituma tudashobora kuvuga n'ukuri ngo twicare hamwe tuvuga n'ukuri
ariko bwana Rugema uvuze kuri icyo kibazo
urakoze cyane Edigwema kuri icyo kiganiro wateramije ni ahanini naho duhereje ibiganiro byo kuri no saha kanya katubanye gake turashimiye abaduteza amatwi mwakoze kudetega amatwi mu biganiro n'amakuru yo kuri no saha mubandanye mutega amatwi ibiganiro n'amakuru kuri radio y'Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka.